Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 4 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Rero minisitiri w'ubanyi n'amahanga w'Uburusiya ugomba kumureba nk'umuntu uhagarariye igihugu cy'igihangange gisa nkaho kirimo kugenda cyisubiza umwanya cyahoranye.
Uyu ni umwe mu banyarwanda baba i Kigali yakurikiranye urugendo rwo mu bushikiranganji w'igihugu cy'u Burusiya mu Rwanda atanga insiguro y'urwo rugendo. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye akaramu katewe n'ishyirahamwe rya Buraya gasaba ku biganiro hagati y'abarundi ibyo ahagarikirwa n'ishyirahamwe rya Afurika hamwe n'amakuru y'imyerekano yabaye mu Burundi ku munsi wa gatandatu turazigara ko mu kanya kari imbere. Mbele ya hali koreka tuwanzi dutega matuki mgenzo wa choriana itangishaka atubira makuru avugwa hivya nuhino kuhisi mkigihe. Mwana mteneza uhiana mwanyanu wawo.
Urakoze cyane Frederic Nkundikije. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Iran. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'amakungu Mohammad Javad Zarif amenyesha ko ukuva kwa Amerika mu masezerano yerekeye umugambi wa Iran wo guhingura nucléaire yapfundiswe hagati ya Amerika, Iran n'ibindi bihugu bikomakomeye ku isi biri kubiri n'amategeko. Zarif asaba kandi ko ibindi bihugu biri muri ayo masezerano bitofata inzira Amerika yafashe. Kinyamakuru cya Leta ya Iran gitangaza ko Zarif yarungikiye bagenzi be bo mu Bwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya amakete abasaba kuja hamwe bagasubiza Iran ivyo yahomvye inyuma yaho Amerika ivuye muri ayo masezerano y'ivyo bihugu byose. Zarif avuga ko amasezerano ya nucléaire yapfunditswe mu mwaka w'2015 yabaye umwumvikano udasanzwe hagati y'ivyo bihugu kandi uwo mwumvikano wari ugamije kubahiriza inyungu z'impande zose. Handi naho ejo ku munsi wa Mungu umushikiranganji wa Tanzania wa Tunisia nako ajejwe kwivuna bansi yatangaje ko abimukira 46 bitavye umuremyi nyuma yaho ubwato bwabo bari barimwo bwibiye bugize isanganya mu nyanja abandi 67 bararokogwa n'abasirikare bajejwe gucungera inkengera y'amazi. Mu itangazo umushikiranganji wa Tunisia yasohoye yamenyesheje ko ibikorwa byo gutabara abandi bibandanya, abo bimukira bagizwe n'abanyetunisia n'ibindi bihugu babandanya kurokogwa muri iyo nyanja. Muri ndi sanganya gisirikare kijejwe gucungira inkengera z'amazi muri Turkiya caraye naco nyene gitangaje ko igisohoye gitangaje ko abantu bashika kuri 9 harimo n'abana 6 baraye bitavye umuremyi nyuma yaho ubundi bwato bwabo bwitwaye bwibiye nako bwibiye impunzi 15 zikaba zari ziri muri ubwo bwato hafi y'intara ya Antalya muri Turkiya. Mu kugabanya igitigiri cy'abimukira binjira mu gihugu cy'Ubutaliyano ni imwe mu migambi y'umugambwe ugwanya igwirirana ry'abimukira muri icyo gihugu. Uwo mugambwe ushigikiwe na Matteo Salvini umukuru wawo, akaba kandi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze yarahiyicese mu mabanga y'umushikiranganji mushasha ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Umugambwe wa Salvini n'umugambwe wemereye abanyagihugu ko uzohagarika abimukira bava muri Afrika kandi ko bazosubiza inyuma abimukira bashika ku 100,000 buri mwaka. Handi naho muri Iburaya igipolisi cy'Ubudagi gitangaza ko caraye kirashe umuntu yarafise imbugita afise n'igishavu cinshi mu ishengero riri ku mugwa mukuru i Berlin ejo ku munsi wa Mungu. Ku rubuga rwa Twitter igipolisi kivuga ko uwo mugabo yarafise iyo mbugita yarashwe ku kuguru n'igipolisi. Icyo gipolisi cyongeye ko kandi ko hariho umupolisi yakomerekeye muri urwo ruhagarara. Igipolisi gitangaza ko uwo muntu yarafise iyo mbugita yarari mutama w'imyaka 53. Kivuga kandi ko atampamvu zo gukeka ko icyo gitero cyari gifise intumbero y'iterabwoba cyo bita terrorisme. Tukiri Buraya muri Slovenia kuri uyu wa Mungu, umugambwe utavuga rumwe na leta uyobowe na Janez uyobowe na Janez Jansa yahoze ari umushikiranganji w'umukuru w'igihugu akaba kandi agwanya igwirirana ry'abimukira muri Slovenia waratsinze amatora y'abashingamateka. Yamara umugambwe ushobora kugira ikibazo cyo gutegura leta igizwe na bose. Ubundi mugambwe uyobowe n'umunyepolitike yahoze akora akazi ko gutwenza abantu cyo bita abakomedia azwi kuba nawe nyene agwanya ubutegetsi bwari buhasanzwe niwe yabaye ugira kabiri. Johnson nuwo Sarek umukomedia bemi bararahiye ko badashobora gukorana muri leta nshasha isaba ko abaronse amajwi menshi baje hamwe mu gushinga leta nshasha. Handi naho hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ibiro vya prezida wa Amerika Donald Trump bitangaza ko vyiteguriye gushira mu mabanga y'ubuyobozi bw'ikigo cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe itangazamakuru ijwi rya Amerika rikaba ari kimwe muri ivyo bigo vya BBG mu mpfunyapfunyo y'icyongereza uwitwa Michael Pack. Pack azwi kuba agendera ku mico kama icyo bita abakonservateur yarasanzwe hari umuyobozi w'ikigo gitegura amasanamu ya film bita Manifold Production. Pack afise ubumenyi bwinshi mu byerekeye uburyo bw'itangazamakuru butandukanye. Pack yahoze ari icegera cy'umukuru w'ikigo Corporation for Public Broadcasting aba kandi umukuru w'ikigo cya televiziyo n'amafilme cyitwa WorldNet. Ni Pack yemezwa ni namashinga mateka ya Amerika azusubirira John Lansing muri aya mabanga y'ubuyobozi bw'ikigo BBG.
Urakoze Oriane ku makuru uheje kudushikiriza. Rwanda ruvuga ko rwiteguye guhuza Afrika y'Ubuseruko n'Uburusiya mu byerekeye ubutunzi na politiki. Umushikiranganji u Rwanda ajejwe imigenderanire Louise Mushikiwabo yabitangaje mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ari kumwe na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov yari mu rugendo mu Rwanda. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Asumita Kaboyi ari I Kigali mu Rwanda.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yasuye u Rwanda kuri iki cyumweru. Uruzinduko rwe yarutangiye ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi aho yavuye yakirwa na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nyuma yo kwakirwa na Perezida Kagame, uyu muyobozi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo. Mushikiwabo yashimye imbaraga Uburusiya buri gushyira mu gufatanya n'umuryango w'Afurika yunze ubumwe uyobowe n'u Rwanda muri uyu mwaka. Avuga ko mu biganiro hagati y'impande zombi biyemeje gukora byinshi kurushaho. Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko Perezida Kagame azitabira inama y'ibihugu bitanu bifite ubukungu buri kuzamuka cyane ku isi izwi nka BRICS, ibamo ibihugu nka Brazil, Ubuhindi, Ubushinwa, Afrika y'Epfo ndetse n'Uburusiya. Iyo nama izabera muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka. Minisitiri Mushikiwabo avuga ko uyu uzaba ari umwanya wo kongera guhura n'Uburusiya nka kimwe mu bihugu bikomeye bigize iri huriro. Minisitiri Mushikiwabo atangaza ko u Rwanda rwiteguye guhuza Afurika y'Iburasirazuba n'Uburusiya. Minisitiri Mushikiwabo aragira ati: "U Rwanda rwiteguye guhuza Afurika y'Iburasirazuba n'Uburusiya haba mu bijyanye n'ubukungu na politike, aho u Rwanda rwemeye kuba nk'umuyoboro w'itumanaho n'Uburusiya n'ibi bihugu byo mu karere igihe bwaba bubyifuje." Minisitiri w'Uburusiya yavuze ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa w'igihe kirekire w'Uburusiya, ku buryo mu kwezi kwa cumi k'uyu mwaka ibihugu byombi bizaba bifite imyaka 55 y'umubano w'ibihugu byombi. Minisitiri Lavrov yavuze ko igihugu cy'igisamwe gifatanya n'u Rwanda cyane cyane mu bya gisirikare binyuze mu bikoresho n'amahugurwa. Uyu muyobozi akemeza ko banakorana mu byerekeranye n'ubuhinzi. Uru ruzinduko rw'uyu muyobozi se ruvuze iki ku gihugu nk'u Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange? Twayibajije umwe mu bakurikiranye uru ruzinduko utuye mu mujyi wa Kigali.
Ubu u Rwanda ni nk'icyicaro cya Afurika ku rwego rwa mbere, ariko nanone n'u Rwanda nk'igihugu ku rwego rw'u Rwanda rurimo kuyobora Afurika. Ni ukuvuga ngo ushaka Afurika, ushaka kuyigeramo agomba guca ku gihugu kiyobora. Intambwe ya kabiri ni uko u Rwanda rurimo kugira influence cyane muri aka karere, ariko turebye cyane ku rwego rwa Afurika ibihugu by'ibihangange byose birashaka kuza, ni nko gushaka agace kabyo kugira icyo bukura kuri Afurika, kuko niho hari ubukungu, niho hari ejo h'isi, ubutunzi bwose buri muri Afurika. Nukuvuga rero Abashinwa bamaze gutwara igice kinini, Abanyamerika, Abanyaburayi barimo kugenda bavamo, Abanyamerika bararibona bagakuka ku mutima. Uburusiya rero nabwo nk'igihugu cyahoze ari puissance ku isi, urabizi ko nyuma irangira ry'intambara y'ubutita ubushya burashaka kugaruka ubwo rero nabwo burashaka kugira ijambo uru rugendo rurimo ibyo byose rero ibyo byose byo kugira ngo bugaruke muri Afurika ariko rero ni ku rwego rw'igihugu mu Rwanda igihugu gifite ijambo muri Afurika nabyo bifite byinshi bivuga rero minisitiri w'ubanyi n'amahanga w'u Rusiya ugomba kumureba nk'umuntu uhagarariye igihugu cy'igihangange gisa nkaho kirimo kugenda cyisubiza umwanya cyahoranye.
Uburusiya busanzwe bufasha u Rwanda mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ikoranabuhanga mu bwisakazamakuru. Minisitiri Lavrov yaje mu Rwanda aturutse mu ruzinduko yakoreye muri Korea ya Ruguru, aho ku wa kane yagiranye ibiganiro na Perezida Kim Jong-un. Ku manywa yo kuri iki cyumweru uyu muyobozi yahise asoza urugendo rwe mu Rwanda asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Banywanye namwe bakoze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Shortwave. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ikibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi gishora kuva mu minwe ya karere ka Afrika mu seruko EAC kigafatwa mu ntoki n'ubumwe bwa Afrika. Niko intumwa z'ubumwe bwa Afrika mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe n'igice cy'ihembe rya Afrika zifuza kugira hasubire gutangwa imfashanyo zigenewe ibiganiro. Ivyo byavugiwe mu nama yari maze indwi ibera i Kampala mu gihugu cy'u Rwanda ihuza imiryango mpuzamakungu yitaho ikibazo cy'u Burundi. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari iyarusha mu gihugu cya Tanzania.
Abaserukira ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya mu karere ka Afrika y'ubuseruko hamwe no mu gice cy'embe rya Afrika ntibajya umunwa mu nama bari bamazemo indwi yose i Kampala mu Buganda. Babwiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika kuwufata mu minwe ikibazo cy'ibiganiro bihuza Abarundi kugira ngo bitebe bitange umuturama. Bemeje ko amakungu n'ubumwe bwa Buraya burimwo amaze guta icyizere ku nyishu yova mu karere ka Afrika y'ubuseruko kamaze imyaka itatu kagerageza gutorera umuti amatati ya politike yadutse imbere y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ku izina ry'urunaniro bahuza Ambassadeur Cohen Varvayek aruserukira yagize ati ego nivyo akarere niko kabwirizwa gukemura ico kibazo kuko Burundi burimwo yamara ko bimaze kuboneka ko akarere kashitsaho kananirwa ubumwe bwa Afrika nibugerageze nabwo. Ati kandi turizeye ko n'ishyamwe mpuzamakungu ONU ariko ribishaka ubu. Ivyo babivuze mu gihe atakwezi kwari bwahace ubutwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika abwiye umuhuza mukuru Matate y'Abarundi Yoweri Kaguta Museveni ko yohindura umukenyuro. Musa Faki Mahamat yari yandikiye Museveni amubwira ko yohagarika ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro kuko kuri we ryari gukwegeza n'injyane za politike. Faki Mahamat yanavuze ko bimaze kuboneka ko akarere gasa nakananiwe gutorera inyishu amatatu ya politike ari mu Burundi. Ikinyamakuru The East African candika ko ivyo Musa Faki Mahamat yashikirije yoba yabitumwe n'ishamwe mpuzamakungu ONU kubibwira umuhuza mukuru ari nabatwara akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abaserukira ibihugu vya Buraya batangaje ko biteguriye gutanga uburyo n'ibikoresho byose bikenewe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika kugira ngo icyo gikorwa kiranguke. Bemeje ko hamwe impande zose zokwerekana ugushaka hanyuma ibyo biganiro bigasubira gutangura ubumwe bwa Buraya ngo bwoca bunatezura ibihano bwafatiye Burundi. Naho biruko mu rwandiko rwagiye habona umushikiranganje w'Ubuganda ajejwe ibibazo mpuzamakungu siko abibona. Okello Oryem yatangaje nawe ko umugambi w'ibiganiro birongowe na Museveni utarananirwa na gato ahubwo ko ari ikibazo cy'umwanya gusa. Yagize ati amatata ari mu Burundi nico kimwe na yari muri Repubulika yaranira Demokarasi ya Kongo hamwe no muri Sudani y'Epfo. Atabibaza ko kuyakemura byofata ijoro rimwe barihenda. Icyo cifuzo cy'uko ubumwe bwa Afrika bwofata mu minwe ico kibazo cyari canashikirijwe n'abatavuga rumwe na leta mu biganiro biheruka kubera iyarusha mu mpera z'umwaka uheze. Nabo nyene bavuga ko akarere kananiwe. Hamwe vyo kwemegwa ko ubumwe bwa Afrika bufata mu minwe ico kibazo hocatogwa n'abandi bahuza bashasha. Ibiganiro bihuza Abarundi bimaze imyaka itatu yamara gushika ubu impande zivuga ko zihanganye yabo mugambwe uri ku butegetsi leta nabo batavuga rumwe ntibarashobora kwicarana ku meza y'ibiganiro iyo hadasibye uruhande rumwe hasi Burundi. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatandatu barazindukiye mu myiyerekano yo kwiyemeza icegeranyo c'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi kivuga utunenge twaranze amatora y'ibwirizwa shingiro aheruka baranagirije leta y'Ubufaransa kubiba amacakubiri y'amoko mu Burundi. Ni inkuru yateguwe na Evariste Nzikobanya nka umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Abitavye iyo myiyerekano y'uno wa gatandatu bayihereye ku kibazo citiriwe kwikukira ku Burundi muri zonderohero ya komine Mukaza. Bafashe ibarabara Boulevard du Peuple Murundi bagana ku kibanza citiriwe ONU kiri muri zone Ngagara ya komine Ntahangwa. Icazindukanye abo banyagisagara kwari kwiyamiriza intumwa idasanzwe umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi na leta y'Ubufaransa. Byashikirijwe na Terensio Ntahiraja, umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu.
Bavuze bati twebwe twari turibwizwa shingiro none kubera iki izinduru, kubera iki abantu bagashikiza amajambo atariyo kandi twebwe nayo gutwara cyo urubanza. Bacavuga bati kubera izumvu zose rero bati twebwe turiyamirije Michel Kafando ari intumwa idasanzwe imyanga mukuru wawe ni mu Burundi kwijambo yashikirije kigenzi rya 2024 rusama umwaka wa 2018 imbere y'inamije y'umutekano ya ONU aho yavuze yuko amatora y'u Burundi yaranzwe n'amanyanga menshi ijwe mu Gifaransa nombreze irregularité esida ari mu Gifaransa bati nuko turavyamirije aho yavuga yuko atakigenda ahavuga yuko ngo yasavye yuko umwumvikana kubwizwa shingiro ngo kare ze neza yuko kubwizwa shingiro dufise ubu tubamora neza ngene bwaryo rishobora guhinyanyirwa mu ngo zayo zo kuva ku ngingo y'amajana 297 gushika ku ngingo y'amajana 3 yamwiyamirije. Ubwa kabiri bacha bariyamiriza igihugu cy'Ubufaransa na cyane cyane kwitangazo cyashikirije kibishije ku mushikiranganyo n'imigenderanire y'Ubufaransa n'andi makungu aho yubahutse akashikiza ijambo ricarishamwo Abarundi gingane. Hanyuma kandi bacha bariyamiriza n'inama yiki yategurwa n'abakoloni izoba ku wa mbere mu Bubiligi hazoba harimo uwitwa Mawori Gatarina yahoze ari umudasigano bakaba yarataye umurongo hakabamo kandi ngo no witwa Pierre Claver Mbonimpa yahoze arongo ishyamba ryaragitwa Prodehash ritakibaho mateko y'u Burundi. Hanyuma rero intumbero si yindi kuko yo gutegura yandi baremenhanya ya ku Burundi no mukorekana ko mu Burundi ibara ryaguye ataka na kibi kigenda tangwe bishoboka kandi atari byo.
Umutegetsi umuvushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ari nabwo bwa nzuruhusha kugira iyo myerekano ikorwe nabo nyina sanga hari mvugo zibiri hagati y'abanyaburkina Faso babiri akavuga ko Michel Kafando n'uburongoye inama shinga mateka ya Afrika badahuza kubijanye no kubintu gifashe mu Burundi.
Ja Michel Kafando nyene murabizi yuko intumbi idasanzwe ahazigira biko biragenda ari kurikiraye mugabo yarubahuse arabesha imbere y'inama nkuru ije umutekano yawo uwo ava mu gihugu cha Burkina Faso hariho nyakubahwa cyane arango inama y'abashinga mateka y'ibigo bya Afrika ava mu gihugu cha Burkina Faso nawe nyene yaheruka ngaha aho yagirisha inama y'abashinga mateka muri Afrika kuva ku magenekerezo ya 2022 na 2023 rusama umwaka wa 2018 aho itangazo risoze iyo nama rivuga riti kuri mu gihugu cyo Burundi hari amahoro n'umutekano abarundi bareke guhohoterwa no kurenganywa mbere n'ibihano bafatiwe bihagarare kugira ngo abarundi biteze imbere. Abo bantu babiri rero bose barabona mugabo umwe arabura ubundi ntabona habafise amatwi mugari bagomba kumva no kuvuga abo babahindutse abacange baba bariko baraca amafaranga bahawe na babandi bafise wa mugambi wo kugomba gusenyura leta babigerageje ku 2015.
Abanyepolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi basanga kwama abantu bihereza amabarabara igihe cyose yasohotse ibyegeranyo ku Burundi atari uwo muti ku bibazo bivugwa mu gihugu. Tasiano Sibomana umurunani rw'abigenga mizero y'Abarundi abona ko ibiganiro ari byo byoza bitorera umuti ivyo bibazo.
Amaraporo nk'ayo aba yashikirijwe n'intumwa zidasanzwe z'amashirahamwe atandukanye birazwi ingene bashobora kwerekana ko ibyavuze ari byo canke atari byo. Inzira rero yo kwama bashira abantu mu ibarabara nibaza ko atari yo nzira nziza. Icya kabiri bagiye mu ibarabara bakavuga gutyo ntibica bituma abaronse iyo raporo babona koko ko iyo raporo atari yo. Intumbero yo kuja mu ibarabara si izotorera inyishu ibibazo u Burundi burimo ahubwo nk'uko babisabye hakwiye ibiganiro bamwe n'abandi bakerekana inzira twofata kugira ngo koko ibibazo bya politiki biri muri iki gihugu biheze bitorere inyishu.
Kubijanye n'ibiganiro bisabwa na kafando hagati y'abarundi, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu aremera ko ibiganiro bikenewe mu gihugu, ariko agahakana ibiganiro byoza bisaba ibyo gusangira ubutegetsi ibyo yita amagabura nyama. Abitavye imyerekano yo kuri uno wa gatandatu bafise icyo basaba leta y'u Burundi nuko yosohora inzandiko ziyamiriza ibiheruka gushikirizwa n'intumwa idasanzwe umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi hamwe na leta y'u Bufaransa Bujumbura, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Tibibu tenzi timwese kumikomula banda nyakumziza iladio izuja Amerika isami na nilai Washington DC mkilundi ya mkina Rwanda. Unahonu mwanya wa makuru ya sport yo mumbera zindwi mu Rwanda. Lika dutega matuku imugezu wa Jean-Claude Munyandi nda ya yaduteguri.
Mumupira wa maguru muri shampiyona y'icyiciro cya mbere amakipe ahatanira igikombe akomeje urugamba rwo gushakisha amanota. Amakipe ahabwa amahirwe kurusha yandi ni APR FC, AS Kigali na Rayon Sports. Mu mukino w'ikirarane wabaye ejo ndi kwa gatandatu kuri stade ya Kigali Inyamirambo, Rayon Sports yaguye miswi na Police FC banganya igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cya Rayon Sports cyatsinzwe na Eric Rutanga, hanyuma Eric Ngendahimana wa Police FC arishyura. Hussein Shaban wa Rayon Sports yahushije penalty yashoboraga kuvamo igitego cya kabiri. Ukukunganya kwatumye Rayon Sports iguma ku mwanya wa gatatu n'amanota 44 mu mikino 23. Imbere yayo hari amakipe abiri ariyo APR FC yicaye ku ntebe ya mbere n'amanota 55 mu mikino 24, na AS Kigali iri ku mwanya wa kabiri ikagira amanota 48. Ikipe iri ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma ikaba iri mu kaga ko kuzamanuka mu cyiciro cya kabiri. Nimero Plast yo kwa Mironko Igikondo ifite amanota 17 n'ibitego 29. Tunyaruke mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ndi kwa gatandatu muri shampiyona y'abagore, habaye umukino ubanza mu cyiciro cy'imikino ya kamarampaka playoff. Uyu mukino wabereye kuri stade ntoya y'Iremera uhuza ikipe ya Rwanda Revenue Authority na APR Volleyball Club. Rwanda Revenue Authority yatsinze APR Volleyball Club amaseti 3-1, nyamara APR Volleyball Club niyo yari yatsinze iseti ya mbere. Umutoza wa Rwanda Revenue Authority Jean de Dieu Masumbuko avuga ko gutsinda umukino wa mbere wa playoff bizatuma bagira ishyaka ryo gutsinda n'umukino wa kabiri bagahita begukana igikombe.
Habaye akantu kubukura kwa ekipe ikomeye ibishaka kandi ko ritsinda. Birashimisha cyane gutsinda umukino wa mbere, kuko iyo utsinze umukino wa mbere ukurikiyeho uza nta pressure ufite, kuko icyo gihe tuzaza twitonze tukora imyitozo gusa tuzatangire neza twe gutangira nk'uko twatangiye uyu munsi. Ndabibizeza tugomba gukora iyo bwabaga kuko ekipe zishaka ibikombe nitwe tukinyotewe, byanze kunze turifuza kuzahita dutsinda umukino wa kabiri ukurikiyeho.
Ku ruhande rwa APR Volleyball Club, umutoza Alexis Nkuranga asanga intandaro yo gutsindwa ari igihunga abakinnyi be bari bafite.
Ikintu cyabuze ni bebye bahabaye akatandike gatoya, kubera ko abonaga harimo abakinnyi bashyashya nagiye kera ku myanya basimbura abandi. Nabize ikibazo dufite ko hari umurayiti umwe utahari, kugira ngo kutuzuza uwo mwanya abarakishakisha kubona hashyize ni Bayija Yvonne, ariko abona ko nta mikino afite myinshi tuba guhuzagurika, ku buryo nafashe n'umusantarari umwe abanzanze kugira ngo aze Bayija naramuka habaye amakosa make make ahita asimbura. Ariko na efektifu ubona ko harimo ikibazo, twatangiye turi 13 murabizi, Brigitte yagiye ku munota wa nyuma na Denise. Nuko
uyu mutoza ariko aravuga ko nta rirarenga ngo bashobora kwigaranzura Rwanda Revenue Authority ku mukino uzakurikiraho.
Ni ugukora cyane nta spafini, nkuko nawe mbibwira abakinnyi banjye cyane ni shanse yindi. Murabizi ko natwe tuzakira, turagerageza gukosora ayo makosa make make na panike bajya gukina Rwanda Revenue bumva ko bari butsinda, kandi mwabonye ko bishoboka iyo twababanje set buryo ikipe banze set buryo nuko byose bishoboka.
Twabibutsa ko mu cyiciro cy'abagabo muri volleyball amakipe arimo guhatana muri playoff ari Gisagara Volleyball Club n'ikipe ikigo cyita ku birebana n'ingufu mu Rwanda REG Volleyball Club. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yeah! Umugambi ugwego gushyiramwe ONU rurero kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi gwashize ahagaragara nuko igihugu cya Korea ya ruguru giheba imigambi yacu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda na misile balistik. Mu kiringo cy'imyaka 20 irangiye utwigoro tugenewe guhagarika iyo migambi ntacyo twashitse ko ivyo bitangazwa n'umushikiranganje ajeje rw'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson mu ijambo yashikirije mu gwego gwa ONU rurejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Yatangaje ko ibibazo Korea ya ruguru ishobora gutera atari agaseseshwa muri kuvyerekeye ibihugu vya Korea yepfo Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuga ko igihe cyose Korea ya ruguru gerageza ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile, Korea ya ruguru ituma haba umutekano muke mu karere ka Aziya yo mu buraruko bushira ubuseruko no mu bindi bice byo ku isi. Rex Tillerson avuga ko mu gihe kirekire cyane amakungu atafashe ya mbere mu kwishura ku gasomboroso ka Korea ya ruguru. Yatangaje ko ivyo bitegerezwa guhagarara. Yasubiye kuvuga ko igihe cyo kwihangana cyarenganye. Avuga ko kubandanya kwifata kuvyerekeye Korea ya ruguru ari kuvuga kwemera kw'ico gihugu kigira ibigwanisho ruhonyanganda. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko igihe kigeze ku bihugu byose bigize urwego rwa ONU rurejwe amahoro n'umutekano ku isi biremera kurushiriza Korea ya ruguru kugira ihebe inzira irimwo. Yasavye amakungu gufata ingingo imbere y'uko Korea ya ruguru igira ikikoze. Tillerson yashikirije ingingo nshasha zitegezwa gufatwa buno nyene. Ubwa mbere na mbere yavuze ko basaba ibihugu bigize ishyirahamwe ONU kubahiriza neza ivyo vyiyemeje kuvyerekeye Korea ya ruguru. Muri vyo harimwo ibisabwa byose biri mu ngingo ya 23, 21 na 22 na 77 y'ishyirahamwe ONU. Ubugira kabiri Amerika isaba ibihugu bigize ishyirahamwe ONU guhagarika canke kugabanya imigenderanire bifitaniye na Korea ya ruguru. Ivyo vyogabanya uburyo ico gihugu gikeneye. Ubwa gatatu ibihugu bigize urwego rwa ONU rurejwe amahoro n'umutekano ku isi bitegezwa gufatira ibindi bihano inzego canke abantu ku giti cyabo muri Korea ya ruguru bashigikiye imigambi y'ico gihugu yerekeye ibigwanisho ruhonyanganda n'amamisile no gukomeza ibihano bihasanzwe. Vyongeye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yasavye amakungu kutakira abakozi bavuye muri Korea ya ruguru no kuziririza ibidandazwa bivuye muri Korea ya ruguru cyane cyane ibizuku. Tillerson avuga ko Ubushinwa ufise uruhara rukomeye ku bijanye na Korea ya ruguru mu gihe icyo gihugu gifise hafi y'ibice 90% by'ubudandaji na Korea ya ruguru. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko uburyo bwose bwo kwishura ku gasomboroso ka Korea ya ruguru butegerezwa kugumizwaho. Amenyesha ko bashira imbere inyishi ciye mu biganiro ko yamara biyemeje kuvyerekeye kwivuna no gukingira ibihugu bicuditse na Amerika ku gasomboroso ka Korea ya ruguru.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Tutti
mwese mkundi radio ujibu ya Amerika ilgani utuwa wateguriye muna kakanya wigaru kengaha tuoneho kanda kanya hogo shimina ingenieur ya dufashe mwinga bugizi uma hamwe na Fatou Karara ya dufashe kwegeranya wigani ilo utuwa wateguriye kuli mikro mwari kumuna Federica Mwondikije amakuru na yu mwashikirijgue na Oriane Itangishaka mwakoze kutega matkui tulabifurije amahoro mwumose mweze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.